ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abantu barenga 400 nibo bamaze kumenyekana kubishwe n'inkangu n'imyuzure muri teritwari ya Kalehe mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Burundi bamwe mu baturage basenyewe n'imyuzure mu ntara ya Rumonge barashinja ubutegetsi gutanga amazu bari bahawe nk'imfashanyo.
Ababomokewe mu nyuma nibo barose amazu n'abatabomokewe kandi barayaronka. Ubu turiko turahangayika tutagira iyo tuza. Bamwe babiyorugura abandi tukaba turugenda turararaguza tugenda turasaba indara aho tuba.
Umwe mu basenyewe n'imyuzure mu Rumonge. Urukiko rwa rubanda ku rwego rw'igihugu rw'i Manhattan rwahamije Donald Trump ahoze ari perezida wa Amerika icya cyo gufata ku ngufu umwanditsi Jean Carole rumutegeka kumuha impozamarira miliyoni 5 z'amadolari. Ikaje mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urukiko rwa rubanda ku rwego rw'igihugu rw'i Manhattan muri New York rwahamije Donald Trump wahoze ari perezida wa Amerika icyaha cyo gufata ku ngufu umwanditsi Jean Carole Thomas Kamirindi.
Uretse icyaha cyo gufata ku ngufu, urukiko rwavuze ko Trump yanashebeje Jean Carole ruhereye ku byo yatangaje ku mbuga nkoranyambaga mu kwezi kwa cumi gushize, avuga ngo uru rubanza ni ubutekamutwe. Carol w'imyaka 79 yareze Trump ufite imyaka 76 ko yamufashe ku ngufu mu 1996. Urubanza rwatangiye kwa kabiri tariki ya 5 y'uku kwezi, rwari rugizwe n'abagabo 6 n'abagore 3 ruyobowe n'umucamanza wo ku rwego rw'igihugu Lewis Kaplan. Impaka zarangiye ejo bundi kuwa mbere, impande zombi zuregwa n'urega batanze imyanzuro yabo ya nyuma. Ejo kwa kabiri abagize urukiko bari herereye baca umwanzuro, kuko urubanza rwari urw'imbonezamubano Trump ntashobora gufungwa, ahubwo urukiko rwamutegetse kwishyura Jean Carole amadolari miliyoni 5 y'indishyi z'akababaro. Gusa nanone ntaho uru rubanza ruhuriye n'urundi rwo mu rwego rw'amategeko mpanabyaha. Umushinjacyaha Elvin Bragg wo ku rwego rwa Leta ya New York akurikiranyemo Trump icyaha cyo kwica amategeko yayo y'iyi leta rero agenga amatora, rwo rushobora kuzaburanishwa mu mwaka utaha. Akimara kumenya icyemezo cy'urukiko, Trump yahise atangaza ejo ku mbuga nkoranyambaga ati n'ukuri kose uyu mugore simuzi. Iki cyemezo cy'urukiko n'agahomamunwa ni ibintu tumenyereye bihoraho bimeze nka bya bindi byo guhiga umuvubyi ngo niwe wabujije imvura kugwa.
Ihuriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Senegal ryatangaje ko ritegura imyigaragambyo yo kwamagana abashaka kubuza umwe mu bayobozi baryo Ousmane Sonko kuzajya mu matora umukuru w'igihugu Fidel Niyongabo.
Ousmane Sonko ku munsi wa mbere yakatiwe umunyororo w'amezi 6 utashizwe mu ngiro mu byari kugeramira umugambi wiwe wo guhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka w'2024 muri Senegal. Yari yagirijwe ko yambise icyeye mushikiranganje ajejwe ingenzi Mame Mbaye ni Yangtu adashoboye guhiganwa byari kugira ingaruka ku guhiganirwa aya matora, kandi byashobora gutuma abamushigikiye batera uruhagarara n'ubwicanyi. Sonko avuga ko inzego z'ubutungane ziriko zikoreshwa mu ntumbero yo kumubuza guhiganwa mu matora yo mu mwaka w'2024. Umwe mu bayoboye urunani rw'abatavuga rumwe na leta Khalifa Sall ku munsi wa kabiri yabwiye abamenyeshamakuru ko abanyagihugu bategerezwa guhaguruka bagashigikira Ousmane Sonko mu rugamba rwiwe. Yifatanije n'abandi bayobozi b'ubwo runani witwa Yewi Askan Wi mu gusaba ababashigikiye kwitabara benshi cyane mu myerekano iza yarategekanijwe kuba ku munsi wa 5 w'iyi ndwi n'iyindi itegekanijwe mu ndwi imwe inyuma yaho. Ousmane Sonko afise imyaka 48 yarangije mu kibanza cya 3 mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'2019. Yahiganwa icyo gihe na Perezida Macky Sall. Sonko afise imigambi yo gusubira kwitoza mu mwaka uza w'2024.
Umuryango w'abibumbye watangaje kuri uyu wa kabiri ku mubare wa bamaze guhitanwa n'intambara muri Sudani urenga abantu 600.
Umuvugizi w'ishyirahamwe OMS Tariq Yasarevich yabwiye abamenyesha makuru ko abantu barenga 5,500 bakomeretse bifatiye ku ngwano iri kibera muri Sudani iza bitegera ibishasha bitanzwe mu gihe abaserukira impande zitana mu mitwe bariko baragirana ibiganiro muri Arabia Saudite ku munsi wa mbere ushikanganje ujeje imigenderanire bwa Arabia Saudite bwatangaje ko vyitezwe ko ibiganiro hagati y'abaserukira izo mpande bibandanya mu kiringo c'iyi misi mike mu gisagara cya Jeddah. Ivyo biganiro mu mugambi washikirizwe n'ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntumbero yo guhagarika ingwano muri Sudani. Muri cyo gihe General Burhan yagirije inteko ziyongoye kuri leta zizwi ku izina rya RSF ko zikoresha ibice bibamwe abasivile nk'ibibanza bya gisirikare kandi ko zikoresha abasivile nk'inkinzo. Mu kiganiro yahaye ku munsi wa mbere televiziyo y'igihugu cya Misiri Al Kahira Al Akbaria, General Burhan yavuze ko uwo batana mu mitwe General Mohamed Hamdan Dagalo ategereza gukura inteko ziwe zose ku mugwa mukuru Khartoum imbere yuko amasezerano y'agahengwe akariko kose ashikwako. Ingwano yatanguye ku itariki 15 y'ukwezi kwa kane muri Sudani inyuma y'amezi atari make y'imishyamirano hagati y'igisirikare cha leta kiyobowe na General Abdel Fattah Burhan n'inteko zuwa dacana waka General Mohamed Hamdan Dagalo.
Aba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ba Turukiya na Siriya kuri uyu wa gatatu baragirana ibiganiro biri bube bibaye ubwa mbere kuva intambara itangiye muri Siriya mu myaka irenga 10 ishize.
Ibyo biganiro bizobera i Moscow ku mugwa mukuru w'Uburusiya bizoba vyitabwe kandi n'abaserukuri b'Uburusiya na Iran nk'uko vyatangajwe n'ubushikiranganji bujeje imigenderanire bwa Turukiya. Izatangajwe n'ubwo bushikiranganji biraha ingufu president wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan imisi mike imbere yuko ahangana n'amatora rusangi atazoba yoroshe ku munsi w'Imana. Nyuma yuko amaze imyaka 21 ku butegetsi, Recep Tayyip Erdogan yarashigikiye utwigoro twa mbere twabagwanya ubutegetsi bwa leta ya Siriya barondera gutembagaza president Bashar al-Assad. Yarikoze mu kugumiza abasirikare b'igihugu ciwe mu bice byo mu buraruko bwa Siriya mu vyashavuje abategetsi b'ico gihugu. Erdogan yarahinduye inyifato yiwe nyuma yuko igihugu ciwe kigiye mu bibazo bikomeye vy'ubutunzi hareze imyaka 2. Yarasubiye kwiyegereza abategetsi b'ibihugu vya mu karere akaba muri iki gihe ariko arondera kubonana na president Assad. Yamara president Assad yaravyanse mu kuguma asaba ko Turukiya ibanza gukura ubwa mbere inteko zayo zose mu gihugu ciwe. Irani n'Uburusiya bimaze igihe bishaka guhuza izo mpande zombi mu biganiro.
Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin arashinja ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi Burayi na Amerika gushora intambara nyakuri ku gihugu cye.
Ivyo birori vyabereye mu kibanza cha Place Rouge kiri ku mugwa mukuru Moscou. Perezida Putin yatangaje ko makungu ageze mu bihe bihambaye cyane. Yavuze kandi ko ibihugu byo mu burengero bw'isi vyafashe ingingo yo gutera igihugu ciwe. Yakoresheje ijambo ryiwe kugira agereranye ugutsindwa kw'abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi yose n'ibitero by'Uburusiya muri Ukraine bimaze amezi 15. Perezida Putin yarangije iryo jambo hayagize abasirikare bariko bamwumviriza bari ku rugamba muri Ukraine. Yasiguye ko bafise uruhara rukomeye cyane ku vyerekeye kazoza k'igihugu. Yarakoresheje inshuro zitari nke ivyerekeye kuzimanganya abanazi muri Ukraine nk'icitwazo cyo gutera icyo gihugu. Yatangaje ko igihugu ciwe kizotahira intsinzi. Abategetsi b'ibihugu bitandatu byahoze biri mu cahoze ari ubumwe bw'abasoviet baherekeje Perezida Putin muri defile y'uyu munsi. Ivyo bihugu ni Belarus, Kazakhstan, Kirgizistan, Uzbekistan, Tajikistan na Armenia.
Murakoze Fidel niyo ngabo na Toma Kamirindi kura yu makuru avugwa hirya no hino kwishi. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika umvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
abantu barenga 400 nibo bamaze kumenyekana kubishwe n'inkangu n'imyuzure muri territoire ya Kalehe mu ntara ya Kivu yepfo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage baravuga ko imfashanyo bahawe na leta idahagije, baravuga kandi ko abapfuye batashyinguwe mu cyubahiro. Amashyirahamwe avugira abaturage aravuga ko hari abandi bagera ku 5,000 baburiwe irengero, bashobora kuba bararenzweho n'ibitaka. Tukiri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, perezida w'icyo gihugu aravuga ko atishimiye umurimo w'ingabo z'umuryango w'uburasirazuba bwa Afurika EAC mu gihugu cye. Avugana n'abanyamakuru iga Borone mu rwa mukuru wa Botswana kuri uyu wa kabiri Felix Tshisekedi, yavuze ko mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu leta ye nisanga ingabo za EAC zitarakoze neza inshingano zazo bazazisezerera zigataha. Perezida Tshisekedi yavuze ko atishimira kubona mu duce tumwe hari imikoranire ya hafi hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo z'umuryango wa EAC. Mu Burundi, bamwe mu baturage basenyewe n'imyuzure mu ntara ya Rumonge mu majyepfo ashyira uburengerazuba barinubira ko amazu bari barubakiwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita kubimukira UIM yahawe abakozi ba leta. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Amazu yose hamwe yubatswe na UIM ikigo cyawo ni kijeje w'abimukira ni 199 ari ku mutumba wa Mutambara zone Gatete muri komine n'intara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero bw'u Burundi. Ariko bamwe mu bahuye n'imyuzura baridoga ko basizwe inyuma. Umutamakazi yaganiriye n'ijwi rya Amerika ariko atashimye ko umwidondoro w'umenyekana avuga ko ubu warara rubunda.
Ntitwaronse twege twasizwe inyuma kandi ari twege twatanguye kubomoke kugambe. Ababomokewe mu nyuma nibo baronse amazu n'abatabomokewe kandi barayaronka. Ubu turiko turahangayika tutagira iyo tuza. Bamwe babiyorugura abandi tukabatugenda turararaguza tugenda turasaba indara aho tuva.
Umuvyeyi wundi nawe wo ku murwa mukuru w'intara ati turi mu kwegurwa n'agahinda. Nagira hakiye kumusaya n'abana biwe.
Tumubabara kuko twarazamiwe turi mu ibarabara n'abana ntitusaho tuba. Bo twikaho twadusira kuko n'abana turi mu ibarabara.
N'uwo mugabo w'imyaka hafi 50 aturuka mu kizuka cya Rumonge ishavurira niga.
Ari ikintu kitubabaza twebwe cyane ugahura abantu batwatwariwe n'ikiye gatanganika barubakiwe ariko abantu bari mu ibarabara amazu yabo yagiye bariko barazerera mu ibarabara bapfa nabi batagera bajyamo ku musaya.
Umukenyezi w'imyaka 40 irenga gato atanga uturorero tw'abakozi ba leta baronkejwe amazu yabasituriwe n'imyuzura kandi basanganywe aho baba hatigeze hari ikibazo.
Tukabona bayandishwe umugore n'umugabo bakandika umugore agasanura inzu umugabo agasanura iyindi ibyo tukabibona tukaca tubona kandi babandi basanuriwe hariya mu maparasera yabo bongeye kuronka izindi nzu ino kandi ibyo bintu biradutera intuntu turatuntura. Bwebwe twarandishwe turafise n'ubuzeto izo nzu turazibura kandi ubuzeto tubufise turabura icyo dufata n'icyo tureka.
Bamwe mu bavuga ko barenganijwe basaba leta kubarenganura.
Dusaba kugeza ubu nabo turi kumwe dusaba nakwe ko tworoswa aho tuba tukaronka izo nzu nakwe tukaronka aho turaza umusaya nta kindi twifuza mu by'ukuri.
Twasabye rero leta yuko uko yoba yarafashije abandi bakubakirwa canke ikabaho amazu amaparasera natwe dusigaye ni ikige ko irabe aho yodushira kuko natwebwe turabarundi turabene leta turebene muvyeyi bene mugabo
dusaba yuko boduha natwebwe tugasikirwa tukaba dusira abana biwacu abana bakiga n'ubujya mu bw'abana kugira abana tubarerera abana bari mu ibarabara.
Umukobwa yabyawe n'uyo
yego
n'uyu mama yazi inzu iwe yarazana
yego
nani hawa turamushikije inzu rero
murakoze mani
Buramatari wa Rumonge amaze iminsi yishikira ku rubuga kugira akureho impari. Leonard Nyonsa bavuga ko atamanyanga zemera.
Umugambi wakoze ku nzu zazana amaparasere nibyo hanze tumusaba ka Burundi tubige hacyo tumunaba banwadira amaparasere barazane abacu barayikuramo.
Ingo zitari nkene zigiraho zikika umusaya kubera imyuzura yateye muri iyo ntara yo mu manuko bushyira uburengero bw'u Burundi isanganywe ya makomine atatu akora ku kiyaga Tanganyika. Mu kizuka muri komine ya Rumonge hari urwayi zigera ku 15% mu gihe ku magara ya Bugarama hari 15%. Ubuyobozi bw'intara na UIM bamenyesha ko muri iyi minsi ya vuba amazu yandi arenga 70 yazubakwa kugira abatagira aho bakika umusaya n'abasembereye baronka agahengwe. Muri imyaka itatu iheze imyuzura yabaye myinshi cyane mu Burundi. akubitse kurusha handi ni mu Rumonge no mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura aho hanyuma abantu bangana 140 bashizwe mu masite yabateshejwe izabo 100 barimurwa kubera baba mu bibanza biri mwirinde kurusha muri uko kane guheze n'imisi ya mbere yo kwa gatanu naho ibitegeko bitangwa n'abajeje intwaro vyerekana ko imijyango irenga 400 yateshejwe izabo n'imyuzura mu ntara ya Bubanza bihana urubibe abantu batanu mu ndwi guheze baguye mu myuzura nkuko abategetsi babitangaje Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
mu Burundi kandi bamwe mu baturage bakoresha urubuga rwa Twitter bari nubira ubutegetsi bavuga ko bubima uburenganzira bwo kubona amakuru bushyira ku mbuga zabwo Diane Nahazwe
Uhamye n'uturorero dutandukanye ijwi rya Amerika ryabonye vyerekana ko inzego zitandukanye za leta mu Burundi zakumiriye abipfuza kuronka amakuru Muri izo nzego harimo ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ari nabwo barizwamo umutekano n'urubuga rw'umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu umenyesha makuru mu Burundi Antoine Kaburahe mu butumwa yacishije ku rubuga rwe rwa Twitter yemeje ko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati bwazibiye ku rubuga rwabo rwa Twitter abagera ku ijana muri abo harimo abamenyesha makuru hakaba n'abandi bakoresha urwo rubuga ku munsi ku munsi umenyesha makuru Kaburahe yanebaguye iyo ngendo yumvikanisha ko inyuranye n'amategeko atomora ko umunyagihugu afise uburenganzira bwo kuronswa amakuru no kuyarondera aho yipfuza kandi imbuga ngurukana bumenyi z'abategetsi n'inzego atanumwe zari zikwiye gukumira umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro ari mu bidogerwa ko bakumira abatandukanye ku rubuga rwe rwa Twitter Ejo kuwa mbere yishuye umwe mu bamubajije igituma yaramukumiriye ati nikosa ryabaye sinkunda ivyumviro bimwe ndakunda ukuyaga nabo tudatahura kimwe ibintu ariko biciye mu kubahana tukivuga ku vyimbuga ngurukana bumenyi z'inzego zitandukanye z'u Burundi ibiro by'umushikiranganje wa mbere kwa mbere vyarakomboye ujeje gisata cyo kumenyesha makuru mu itegeko numero 100/162 ubwo bushikiranganje bwasohoye bwavuze ko warajejwe amabanga yo kumenyesha makuru yakoze ikosa riremereye ritari ryo kwihanganira ubu yazize ubutumwa bwanditse mu kirundi bwaherekeje ifoto y'umwe mu baherekeje president wa Congo Felix Tshisekedi munamigira 11 ku vy'umutekano wa Kongo na karere yabereye Bujumbura mu ndweze iyo foto yerekanye ho umutegetsi wa Kongo ari nyuma ya president Tshisekedi asinziriye urubuga rwa Twitter y'ibiro by'umushikiranganje wa mbere buca bwandika bugira buti mbona harimo abasinziriye
Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Rwanda bamwe mu baturage bagizweho ingaruka n'ibiza mu karere ka Rubavu baravuga ko babangamiwe n'ubucucike aho bacumbikiwe barasaba leta kuyababonera aho batura inkuru irambuye Gloria Tuishime
Rusita cyatu ziri mu karere ka Rubavu haragaragara ubucucike bukabije ku buryo bazicumbitsemo bavuga ko ari imbogamizi kubera n'ubuzima bwabo duhere kuri site ya Nouveau Jeunesse Nouvelle hacumbikiye benshi mu bagore n'abana ubwo usanga abagabo bagiye gushaka aho baca inshuro bamwe mu bo twaganiriye babwijwe rya Amerika ko imbogamizi bahura nazo ari uko ubuyobozi babuza kwisanzura uyu ni Wase Marie Jeannette umubyeyi w'abana babiri umwe w'imyaka 3 n'igice n'undi w'amezi 6
turi mu rusengero nyine kandi benshi pe ari guruko isongo umuntu akubwira ngo ntago mese ngo turaryama gute nabo mfite kandi nabo batahakwiriye ko na nyine ni ikibazo kandi ibintu byose byaragiye ngiye nafashe abana gusa ndagenda kuko aho twagiye ahantu mu giti tubona turagwamo hasi turamanuka turaza tuza hano nyine baduhereza ubufasha bwo tuzana hano.
Uwimana Farazia nawe ni umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 60 wakozwe n'ibiza ava ku buzima bwo muri site butamworoheye habe na gato.
Ubwo se waraye ute?
Naraye nicaye ndi kurara nicaye bo niki gitenye ndi kurara mureba uko nambaye ni ukuri kw'Imana pese nana kubesha kandi njye sinshaka byinshi reba ndashaje ariko kuva nawe nibyo bibazo utanye tugashyiramo nitwe na tugashyiriramo wanyihera akari ngiti nkaryama ako kamatora nkaryama matora yanjye yahezemo bose babankuriye wenda nibyo niyo byaba bike ibyo bampa nagi byo.
Umare Christine we afite ikibazo cy'umwihariko kubera ubucucike
nanukora nawukandagira wakandagira n'abantu ngo abandi babaye bushaka gufasha ariko twe ntabwo byigeze bitugeraho.
Maze iminsi ngo urya masi
ni iminsi itatu
urya masi n'umwana si
umwana
niko bimeze gusa niwe warwaye imba
none wabigenze ute akaje nyine kaba kaje.
Uretse kuba abaturage badafite aho kuryama hahagije usanga n'ibyumba bacumbikishijwemo bidahagije ngo bagize utwaba rukora babashe kutubika dore ko hari abava kuri gusiga ake bari guhita bakajyana aha niho bahera basaba ubuyobozi kubakemurira ikibazo. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Rubavu Deogratias Nzabonimpa washyizweho kuri uyu wa mbere asubiza ko ubuyobozi burimo kureba uko bwakemura ikibazo cy'aba baturage.
Hari abazatangira gukodesherezwa kugira ngo bave muri izi site ubona ko ari iz'agateganyo. Nibatangira gukodesherezwa rero bizafasha ko bakomeza kubaho bashakisha n'uburyo bakomeza ubuzima nk'uko bisanzwe baba badafite ubushobozi bwo kuba bashobora guhita babona amacumbi bibonera amacumbi aho tuzakomeza kubafasha kugeza ubwo tuza muri iyo midugudu y'icyitegererezo igiye kubakwa.
Umuyobozi w'umuryango wita ku mbabare Croix Rouge nawe mu kiganiro baherukana kugira n'Ijwi rya Amerika yatangaje ko izakomeza kugoboka abaturage basizwe iheruheru n'ibiza harimo no kubaha aho kuba mu rwego rwo gukomeza kwagura amasite acumbikiye abaturage. Kuri ubu hari kubakwa indi site izajya ituzwamo abaturage bafite ibibazo byihariye abagore babyaye vuba abatwite n'abandi. Mu myanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa mbere yemeje gahunda n'ingamba zo gukomeza gufasha abagizweho ingaruka n'ibiza kandi isaba inzego zibishinzwe guhita zibishyira mu bikorwa. Usibye ibibazo by'ubucucike muri aya masite harimo mu baturage bateye impungenge n'indwara z'ibyorezo zishobora kubageraho zitewe n'ibiza. U Rwanda rukeneye nibura miliyari 30 z'amafaranga yatuma rubasha kubaka no gusana amazu yangijwe n'ibiza by'imvura mu Rwanda. Muri rusange gusana ibyangijwe n'ibiza byose u Rwanda rukeneye miliyari 130. Ibyo kandi birimo inganda, amashuri n'ibindi bikorwa remezo. Gloria Tushime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika, tugeze ku kiganiro Amerikana, ikiganiro kibanda ku byaranje Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo. Mutegurirwa kandi byizweho na Toma Kamirindi.
Naramutse neza. Uyu munsi munyemerere twungurane ibitekerezo kuva kuza perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese ni umutungo we cyangwa ni umutungo w'abaturage? Ikaze mu kiganiro Amerikana. Mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize w'ibihumbi 2022, Minisitiri w'Ubutabera wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Merrick Garland, ari nawe umushinjacyaha mukuru w'igihugu, yashyizeho umushinjacyaha udasanzwe wihariye witwa Jack Smith wo gukora anketi ku kibazo cy'impapuro z'amabanga y'igihugu wari umukuru w'igihugu Donald Trump yaba yaratwaye iwe mu rugo rwe bwite avuye ku butegetsi. Mu kwa mbere k'uyu mwaka w'ibihumbi 2023, Ministre Garland yashyizeho undi mushinjacyaha udasanzwe wihariye witwa Robert Hur wo gukora anketi noneho kuri President Joe Biden. Uyu nawe ni ukuvuga nyine Biden yaba yaratwaye iwe mu rugo impapuro z'amabanga y'igihugu arangije manda ya vice president mu 2017 na mbere yo kuba umukuru w'igihugu mu 2021. Umushinjacyaha udasanzwe wihariye abafite ubwigenge n'ubwisanzure bihagije. afite ububasha buremereye bwo kugenza icyaha cyaba gihari no kugishyikiriza inkiko bibaye ngombwa. Akora akazi minisitiri w'ubutabera abashaka kurinda ministeri ye n'abandi bashinjacyaha basanzwe kubogama kubera impamvu za politiki. Iyo uyu mushinjacyaha udasanzwe wihariye arangije akazi ke, akora raporo ya nyuma, noneho manda ye ikabirangiye. Kuki rero ubutabera bukurikiranye izi mpapuro z'amabanga y'igihugu? Igisubizo kiroroshye. Nta burenganzira umukuru w'igihugu cy'uyu gihe afite bwo gutwara icyo ari cyo cyose gifitanye isano n'imirimo yatorewe na rubanda iyo arangije iyo manda nyine. Byaba inyandiko zirimo disikuru, yemwe n'ibyo yaba yaranditse ubwe n'umukono we bwite, amafoto, video za email n'ibindi byinshi. Nibyo bamufashije gutegeka bose nuko. Byose ni umutungo wa guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abaturage bayo. Bigomba gushyikirizwa inzu y'ububiko bwa Leta, National Archives mu Cyongereza. Biteganijwe n'itegeko ryitwa Presidential Records Act ryo mu 1978, ni ukuvuga itegeko rigenga imishyingurire y'ibyo president uvuye ku butegetsi yakoze. Ijwi rya Amerika. Ibi byose bigamije kubungabunga amateka. Abashakashatsi babifiteho uburenganzira n'umuturage uwo ari we wese nuko. Abukura mu itegeko ryitwa Freedom of Information Act. Ni ukuvuga itegeko rimwemerera kubaza guverinoma uko ikora n'ibyo ikora. Ashobora kubibaza guhera ku myaka 5 ya nyuma y'ubutegetsi bwa perezida runaka. Ariko perezida wa Repubulika ashobora gushyiraho iteka ribibuza mu gihe cy'imyaka 12 bitewe n'impamvu zitandukanye nk'umutekano w'igihugu tuvuge. National Archives yabwiye Ijwi rya Amerika ko itunze inyandiko miliyari 15 zanditse ku mpapuro, amakarita arenga miliyari 18 y'ahantu hatandukanye n'ibishushanyo by'imyubakire, amashusho arenga miliyoni 43, video zirenga 110,000, filime zirenga 365,000 n'amamiliyari y'ibindi byose bikomoka ku ikoranabuhanga. Usibye icyicaro gikuru kiri hano i Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, National Archives ifite ububiko no mu zindi nyubako 43 zitandukanye hirya no hino mu gihugu. Zirimo n'izu ndangamurage z'aba president bose bacyuye igihe zubatse akenshi muri leta bakomokamo. Shuti zacu, ikiganiro Amerika na cyo umunsi nahagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro, murakarama.
Ikiganiro Amerika na cyo gishoje amakuru yacu iwanyu mu ntara. Mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: umugabo bwira atariye ntibwira atabonye. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona. Turayaga tugahuzayo kwitwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika
kayo yabaye isubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu